Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, ku maradiyo yanyu turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Na amakuru arimo ubukene bwa essence mu buraruko bw'u Burundi.
Kirazimye cyane ku litiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiri uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerebe yo bashyiraho kuko bacha basanga ari ngorane zirenze. Tusha duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ngorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi, aravuga rero kuri iki kibazo cy'igitoro gituma ibiciro by'ingendo bizamuka. Naho mu Rwanda Dr. Theoneste Niyitegeka araburana na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, bafite ikibazo cy'inkwi. Ngizo rero ingingo z'ingenzi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwatangiye kumva urubanza Dr. Theoneste Niyitegeka aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG. Avuga ko yamwimye inyandiko zigaragaza ibyashingiweho mu rubanza rwa Genocide rwamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiye iburanisha ry'uyu munsi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
Dr. Theoneste Niyitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara. Yari yitwaje kandi umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maitre Robert Hakizimana ku kirego aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG ko yanze kumuha inyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye. Maitre Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNLG niwe watangiranye ijambo, atanga inzitizi asaba ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye Nyarugenge yaziheraho azisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirishamo urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maitre Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNLG yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNLG yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNLG. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNLG ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maitre Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka, yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNLG yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya Genocide. Izo manza za gacaca ziri mu rwa Gihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2007 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/2008. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNLG cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNLG avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNLG ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNLG yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maitre Hakizimana asubiza ko CNLG itigeze isubiza Niyitegeka kugirega ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragaraho impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maitre Kayiranga uhagarariye CNLG yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi 6. Umucamanza ahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8/5/2017. Maitre Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma iyi ngingo atazahera igihe bandikiye basaba CNLG amadosiye ahubwo yazahera ku gihe Dr. Nitegeka yagombye kuba yaraboneye igisubizo cya CNRJ. Nyuma y'izo maka kubaburanya ibombo mucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Nitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2023 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca zagihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Arerwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi, n'ibyahavuga ko bishingiye ku kuba ataryumunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko, kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca n'igitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni 2 mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2018. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Noneho tujye mu Burundi, mu ntara z'uburaruko. Kwiyunguruza ni ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro cya lisansi. Jean Bosco Ndarurinze araduhi inkuru.
Kuva muri zindwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, mu gisagara cya Ngozi ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu. Hari amasitasiyo agera kuri atandatu, ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodoka zizunguruza abantu Ingozi zivuye Igitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye mengo muri indwi cyaje ituro imwe, naho nyine kwa karufani, naho nyine nta minota 40 nacyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze ntitwanagirose, twaruye gutahana imodoka tuzisubiza mu mpangu kata gitoro tunyoye. Igitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twe dukora transporo, kubera kirazimbye cyane. Ku iritiro badusaba 400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiriya urimo uratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerera ibyo wabashyiraho, kuko baca basanga ari ingorane zirenze. Tuca duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyine iboneka bigoranye, kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyenga imodoka nuko bimeze, kandi iyo umukiriya aje akamubwira ibyo itandukanye n'iyo twaba tubatwariye, bica bidutera isoni natwe kuko tubimubwira. Kuko usanga umenga umuntu yabamwivye, kuko magendo no kwironka n'ikibazo ko n'uwidansa ayidandaza yinyegeje.
Binyegeza kubera
neno zikufashwe esasiteme yo kudandaza mu bidoca nke mu kibuni kirazira n'amakosa, bashaka no kwirondera umuje muzima kayibura bakayira kurangira nk'ahantu kuruta ashaka gushika yo kandi atahinda ufise mu modoka. Nuko bimeze, tuko turareshya 78,000 gutyo, ariko no kubihumbi 8 ntitwunguka.
Naho mwahora mugira amafaranga angana gute?
600,000 kuva ngaho gushika Igitega.
Ni ukuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku 200,000?
Hagati y'igihumbi n'2,000.
Abunguruza abantu bavuga ko vyabaye ngombwa ko baduze ibiciro vyo kwiyunguruza. Abiyunguruza nabo baguriyemwo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga, bavuga ko batorohewe.
Jewe mvuye mu imusenyi muri komine Tangara, nukuvuga ahantu twabatuza ku 2,500 gushika Ingozi muri Ville, n'umunsi twagiye ku 4,000 kuba tubona ngo ibiciro by'igitoro ntibitoroheza rwose.
Nariko ndava muri komine Giteranyi ngerageje kuraba ahantu nahora mvira y'ibihumbi bitanu, ubu ndiko ndahagira 700,000 kuva mu Giteranyi gushika ngaho Ingozi bacishijemo amusanga ari 900,000, mugabo umuntu ariko arahagira 12,000. None turabona yuko ibintu bitarimo biragenda neza.
Ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cya Bujumbura.
Itike yatsinze rwose yarenze, ubu igeze ku 89.
Ujya uva
uva Ingozi uca Bujumbura, kandi dusa tuhamenyereye ku 2,600. Aho rero baba barengeje nk'igituro gihari.
Abiyunguruza bava mu gihugu hagati, benshi ntibari bazi ingorane y'igituro ko ihari. Vyabaye ngombwa ko bakira ingendo zabo hagati, ingorane zikaba urutavana ko nkuko vyashikiye uyu mukenyezi.
Vyatubangamiye jewe narikomva mu marangarano niko nja muri komine Kiganda, nahora mva ngaha Ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu, ubu ariko bansaba 200,000. Nanje ntagira ni 11 nabuze n'ikidiya cy'umwana, numva ndiko ndiyumvira ingene ndari Ingozi ntagira hano namwe ndara, numva bimbangamiye.
Icyo saba ni gito?
Nasaba yuko ngo dufasha igitoro kikaboneka kugira ngo tugende ku ibe yitwa aho tugenda. ushaka kwiyunguruza ariko ingene yiyunguruza
abakora kazi ko kunguruza abantu canke abiyunguruza bavuga rumwe n'uyo mukenyezi
cyo dusaba ko sareta yo kwikitura cyoboneka ko yere bya twiyunguruza
twosaba leta ko boduha ibitoro ku mastasyo tugasaba tukarinwa kwijya be nyene ya 2300 kugira ngo dusubire kureka nko byari bimeze n'ubwa mbere
Kumastasiyo twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gike na cyane kiboneka babwije ujya Amerika ko vyomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no muzindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza twagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kena ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta mayigo ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi barimo bataka ubukene bw'igitoro cya lisansi impunzi zo mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zo zirataka ibura ry'inkwi mu bibazo bibabangamiye cyane bikomeye ni inkuru ya James Jovin
Iyo tugiye inyuma y'inkambi guhigudukwi bacyadufata katubwiye ati ninde yababwiye murenga inkambi
Nta wemerera gusenya cyibure gutema ibiti biri mu nkambi icyo kibazo kigatuma bajya gushaka inkwi mu bikumba biri hanze y'inkambi bafatiwe hanze y'inkambi n'abategeki bagiye gusenya batasavye uruhusha naho barafungwa Kibazo cy'inkwi nticyoroshe gose kubera niyo bagiye gushaka inkwi hanze y'inkambi abaturanye n'inkambi babagirira nabi kubera badakeneye kubona impunzi senya mu matongo yabo ijyu rya Amerika ryavuganye numwe mu bari bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisivi muri komine Kibondo akaba amaze igifungo yaciwe cy'amezi 5 mu gasho kubera yafatiwe hanze y'inkambi yagiye gusenya
narasohoka inkambi ngiye gusenya zakogera impera y'inkambi bacu baradufata zeko dufata bacu baratuza batuzanye cyabadutwara Nyamisivi ama rero bacu baradufunga Badufunze ubu igifungo twakimaze tukimaze rero niho nijoro bacu batuzana hano kugira ngo dutahe mu nkambi
ari hamaze imezi ingahe mu gasho
gaso utuharuye hatumaze ya mezi 5
kibazo cinkwe mu nkambi gifasha gute
gaso cinkwe tudasohoke ngo tugende gusenya twige ntitoronka kumwene twojya so kuvuga ngo barafunze ngubu ngo barafunguruye ngo nubundi ntibazosubira kumfunga berako ubwiyinkwe nubundi zoguma watoroke wagiye kururondera
burukuma kotashe amashira hamwe abwira impunzi yuko azozizanira imbabura zikoresha gaze kugira ikibazo cyo gusenya gihere mu nkambi ariko nta na kimwe barabona gutema igiti mu nkambi naho ni kibazo gihambaye cyane
n'icyo cyo cyo bakubwira ko baguma bakoza ni imbabura zikoresha gaze ngabe izo gaze ntazo turabona izo mbabura ntabwo ziranaboneka nta n'ahantu namwe ndayibona ya gaze naho mbonyera ni imbabura ndabona zijya z'amakara kandi n'amakara ntayo bapokera bagufasha utema igiti nacyo kiri mu nkambi bakubwira yuko utema abantu bose buzuye inkambi ibintu bishakirwa ko utema igiti kimwe gisumba batugirisha inama batubwira ko igiti kimwe gisumba abantu kimbizigo se bari mu nkambi urumva igiti yero ntidutema
ikindi kibangamiye cyane impunzi mu bijyanye n'ikibazo cy'inkwi n'abaturanye n'inkambi kubera badakeneye yuko impunzi zijya gusenya mu matongo yabo icyo kibazo kigatuma barara inzara rimwe na rimwe kubera kubura inkwi
hari umuha ugiye mu murima we wakubwira ati nukukwica cyanke kuguhimbagura amaguru natwe tukabiraba none tuzobata na kimwe tujya tukava kugenda uko nyene
userukira ashyira hamwe n'edeso rikorera mu gisata cyo kubungabunga ibidukikije mu nkambi ya Nduta na Mutenderi bwana Ibrahim Fidelis yemeza yuko atampunzi ironswa inkwi kireke abatama n'abatishobora gusa
hali ya utunzaji wa mazingira ni mbaya sana gukingira ibidukikije ngaha mu nkambi ni umugambi uhambaye cyane kugira ngo dukingire ibidukikije ntituronsa inkwi buri muntu ahubwo abo dufasha n'abatama hamwe n'abatishobora ariko abandi nabo hari bikumba bemerewe gusenyamwo n'ivyo batemerewe
ambo watatusaidia kuzunguka na kutazama uharibifu uko wapi na kuzuia na kutoza fine na kuelimisha watu
yemaje yuko iryo shira hamwe riri ku mugambi wo guhuza impunzi zituye mu nkambi hamwe n'abatanzania baturanye n'inkambi kugira bareke guhohotera impunzi babane neza yavuze yuko hari bikumba byemerewe n'ibitemerewe gusenya inkwi abafatwa baba bagiye gusenya mu bikumba bitemerewe bituma bonona ibidukikije James Jovini mu nkambi y'impunzi nduta muri Tanzania
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika. Nkuko mubiza Burundi burategura referendum yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abanyepolitiki n'abigenga ntibabona kimwe ibyerekeye igihe cyo kwamamaza ibyo bitekerezo bibiri kwemeza rero cyangwa se kwanga mu kiganiro muri sanga mu mwanya ushize mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yatumiye Albin Juvenal Havyarimana ayoboye ishyirahamwe Action des jeunes universitaires du Burundi pour le leadership et le patriotisme akongera kanariserukira imbere y'amategeko na Prosper Ntahorwamiye umuvugizi w'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi CENI Ntahorwamiye ni utangira aratangira avuga aho CENI igejeje ibikorwa byo gutegura referendum
Murakoze kumbaza ico kibazo igikorwa cyo kwitegurira iyo referendum kiko kigenda neza turiko turavugana rwose kumanika intonde z'abiyandikishije izo ntonde zaragarutse gahe buzumbura cyo kwakusa nge kwa twarabonetsemo cyizikoga cy'ukosora n'icyahera ubushakira amakarata y'itora kimwe bita carte d'électeur hanyuma nibaza ko ibikorwa byo bibandanya bindi cyangwa cyangwa gitari cy'ukinisa cyo yubahiriza
muravuze utwo tunenge twabayemo segura utwaritwa
utunenge tubane nka kugishobora gusanga umuntu izina ryawe bajyanditse nabi cyangwa bamusimbe ibyo kenshi dukunda gukora mu gihe ndeza bitoro
tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu Ajib LP muravuga ko mufise intererano mutanga niyihe
ego murakoze cyane ndambere bande kubara mutanda mutana ari kwarumviriza radio y'Ijwi Amerika hanyuma kwebye mu ishyirahamwe ryacu Ajib LP uvuga ni nk'uko naryo nyene ribisigura dukorera mu gisata cy'uburongozi bwiza no kuraba ujye gukunda igihugu rero twebwe turaraba aho uyu munsi iyo ntegugeze aho ibikorwa bigeze rero twebwe tukavuga tuti intambira cyahari na cyane cyane haba abo mu mugwiseni haba abo muri leta cyangwa ndetse haba n'abanyamigambwe cyangwa abanyapolitike bigenga
ikihe mubona mu cokorwa muravuze ko iki gihe mubona umengane gito
nuko umushinga ntawe ntawgwami yabishikirije no vuga nti ubunye ibikenewe ni byarije gushikiriza yuko bariko barakora hanyuma tugaheza tukazorindira igikorwa nyezina turazi yuko aha ibyo ni byarangira bagatanga amakarata y'itora barabimenyesheje yuko mu itangazo ko imyiyamamazo kuja kwigisha abanyagihugu gusigurira abanyagihugu bamwe biyamamaza bavuga basigura igituma abanywanyi babo batora yego abandi biyamamaza bavuga bati abanywanyi bacu batore oya ni ukuvuga rero inyuma yo gutangwa kw'ayo makarata mu ntango y'ukwezi kwa gatanu nk'uko babishyigikije itariki imwe icyo kiringo kizoheza rero gitangura nuvuga rero ni CENI iheza igashyikiriza ibyo bikorwa byayo ikerekana aho bigedeje igaheza bakabona yuko by'ukuri icyo gikorwa cyo kujya kumenyesha abanyagihugu cyageze haba ku banyepolitike mu banyamigambi cyangwa ku bigenzi.
Prosper Ntagwamiye, abo banyepolitike bazagerageza kwiyamamaza bashigikiye ku vyerekeye iryo hinyanyurwa ry'ubwirizwa nshingiro kuri iyo referendum, kingana gute?
Ubu turiko turavugana abamaze kwiyandikisha bagera ku 29, mugandi turafata akanya ngo tutosore turabe yuko abiyandikishije bose bafite ngo bari kubona abandi babwira ko ari hamwe n'abigenga.
Ikiri ngo bazaba bafise kugira ngo biyamamaze kingana gute?
Iminsi 14.
Mwitegereje mubona iyo minsi 14 irakwiye?
Nico kiri ngo tuteganijwe n'itegeko rirenga amatora.
Tugaruke kuri Albin Juvenal Byarimana, kuvyerekeye abakiri bato nko muri iryo shirahamwe ryanyu, ni uruhe ruhara mubona bogira kubijanye n'icyo gikorwa cyo kwitegurira referendum kuvyerekeye kugena abanyepolitike n'abiyamamaza bivyifatamo?
Twebwe na cyane cyane nk'uko muvuze iby'uruhara, uruhara rwa mbere murumva yuko bwa mbere nuko hategerezwa kuboneka ubucuti buri hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu babatora, ubucuti buri hagati y'utora n'utongo. Twebwe rero twavuga tuti abo bakiri bato cyane n'abandi banyagihugu bose, nuko ubwa mbere hoho bose barafise uruhara ntangere. Twebwe rero tukavuga tuti twebwe nk'abakiri batoyi icyo duteza dushobora kubahanura uruhara rwabo ubwa mbere hoho, abo bakiri bato baracyakeneye ejo, baravuga bati ejo twebwe nitwebwe harindiriye ejo baraza kwiyamamaza batwigishe. Eka mbere wanashima naho tutovuga aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyo shingiro gusa, turavuga n'amatora yo mu 2020 kuko nayo nyine barindiriye. Naho rero baheza abo bakiri bato uruhara rwabo bakaraba neza ko abo bantu baje kwiyamamaza bumve yuko bategerezwa kugira ibyo babasaba. Ibyo nabyo babasaba k'ibindi ni uko bategerezwa kubasaba kubirika imigambi. Iyo mitaka nayo ni uko iri mu maprogramme bereka ugwaruka, bereka abanyagihugu bati ngiyi programme. Programme rero si ibintu byo gukina, ni uko atari ya yindi twama tubona iri kuri twa dupapuro duto duto. Iteza kuba programme iteguye neza yereka umunyagihugu wese mu muce umwe w'igihugu ingene umunyagihugu wese iyo programme izoza imuha kunguko, imuha kwihuza. Rero twe tuvuga tuti abo bakiri batoyi barafise uruhara ubwa mbere yuko bategerezwa gusaba abo bantu baza kwiyamamaza, bakabasaba ko babirika imigambi nyezina, imigambi ibyo bagirira akamaro. Dufise abakiri bato benshi bariko baraheza amashuri n'abahejeje kera n'abandi baguma biga. Ni uko rero tuvuga tuti abo uruhara rwa mbere bagira ni uko bategerezwa gusaba abantu baza kwitoza imigambi. Hanyuma uruhara rwa kabiri ni uko ubwa mbere bategerezwa kubyitwaramo neza. Nuko kubyitwaramo neza ni uko ubwa mbere bategerezwa kubahirizanya mu butandukane bwabo.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Thierry, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, watubwira aho uri n'irindi zina?
Ni Bujumbura mu Burundi Fidele.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo kirimo n'icyumviro, ariko manje mundamukiriza batumire.
Barakumva?
Yego, nagomba ubwa mbere mere kuri uyu muvugizi wa Teni, nagomba mbere kumubaza ikibazo bwa mbere. Yatubwiye ko ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo ashobore kwigisha kuri tora cyangwa kuri hakana ari ikiringo cy'indwi zibiri menga nihenze niko yatubari.
Yego, ni minsi 14.
Yego, nagomba ndamubaze rero ni ko hari aho baba barigeze babona umuntu yoba yaratangiye kwiyamamaza hataragera, hanyuma ndamubaze hamwe bibaye akarenga kuri ino ngingo yuko bashobora kwiyamamaza mu gihe kitarenze indwi zibiri, barafise ibihano bashobora guca batanga. Ama yavuze utuntu tw'utunenge ngo barasohoye amaliste kugira ngo bashobore gukosora nimba hari utunenge twabaye. Nagomba mumumbarize gato, hari ahantu yavuze ngo utunenge tumwe tuzokosorwa, ariko jewe ku bwanje akanenge ka mbere nabonye ni uko hari amakarata karangamuntu yagiye aratangwa, abona izi karangamuntu zitangwa ku bwinshi umuntu umwe agashobora kunaronka zitatu zine. Ntibabona yuko icyo gishobora kuba cyarabaye ingorane ku buryo ishobora gushikoka dusanga umuntu aratoye kamwe rimwe kabiri gatatu canke na. Hanyuma uyu muntu yaje aserukira ugwaruka yatubariye ko ikintu cy'ambere basaba abanyepolitike baze kwiyamamaza ari ukubanza kumenya imigambi bafite y'ugwaruka. Nagomba ndamubaze muri kino gihe tuyimirije gutora ibyiza singira ikibereye ari ukubanza guhera kuri iyo migambi. Hanyuma ikindi cya kabiri, mu byo bigisha ugwaruka rwose rw'imigambi itandukanye, ama nimba bagwigisha hari ikintu babona koko coba kimaze guhinduka, nimba rino shyirahamwe rimaze igihe riko hari ikintu babona bamaze gushikako. Hanyuma nagomba mbere aheze ntera ka mugwaruka, iyo kenshi ibihemwe n'ibi bifite bya politiki byo kugomba kwiyamamaza, ugwaruka twebwe nise dukoresha ni twebwe bahera ko kugira badukoreshe kugira ngo tugende dukorere ku nyungu zabo, ariko mu nyuma ntihagire icyo badufashe. Uko yabivuze no muntu babanze babaze koko icyo bagamije. Hanyuma nagomba ngire ko saba uyu muvugizi wa Seni yatubwiye ko habaye ibintu by'amatora bubo bakoresha ubuhinga, ni nako kenshi akunze kutwishyura, ariko nagomba ndamubwire ni iyo umugwi w'igihugu utunganya amatora utunganije ibintu neza bibiteka ku gihugu ndetse guhera kuri bo nyine bo baba babitunganije, ariko nako iyo bibaye nabi nibo babituka ubwa mbere. Nuko murakoze
mutangure mumwishure Prosper.
Murakoze yabaje ibibazo byinshi abivangatiranya, ndagerageza kuzandishura kuzo nafashe nabo icyo nasigaranyuka. Yabajije yuko bari abantu baragize inyamamazo ataragera, na nyamubwire yuko ikiringo cy'imyamamazo kitari bwagera, ahubwo igikorwa cyakozwe mbere yaho cyari igikorwa cyo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro nshaje. Icyo gikorwa nacyo cyakozwe n'inzego za Leta. Ubu naho igikorwa cyimirije ni icyo kwiyamamaza nyezina. Ubu naho icyo gikorwa kizaba cyugururiwe abanyamigambwe ikanabigenga bo babyifuza, kira noneho abifuza kuzoja muri iyo myiyamamazo baza baraje kwiyandikisha muri Seni ikiri cyabo kiza kwizwi. Ikindi kibazo nacyo yabajije ibibazo bijyanye ngo n'amakaranga muntu, ahubwo nyine yari kuba yabivuze muri iyi minsi twari twamanitse intonde. Wari umwanya mwiza wo kuvuga nk'umuntu wabazi yakoreje karanga muntu zibiri cyangwa agakoresha amazina atari yo. Mugabo icyo kibazo iyi minsi twari twamanitse intonde nzera izo mbona ntazo kumvise, yari kuba yazivuze muri icyo gihe izo nyishungira ngo kumbura ubuntu abandi amuha.
Ego nawe Alban Juvenal kuri ibibazo Thierry yabajije kubikwerekeye n'iryo shirahamwe ryanyu.
Ego ntanguri ntengo kuri Thierry yabagije dewe yanyerekeje ku bibazo bishika kuri bitatu, aho bwa mbere yabajije ati mbega none burya muri iki gihe cy'ibwirizwa shingiro ni ati by'ukuri abanyamigambwe bohera ku migambi. Nagira ngo ndamwishure ndamubwira ko ni itegeko kuko baba abigisha ko ibwirizwa shingiro ryotorwa, ego nuko bategerezwa gusigura ubudasa buri hagati y'ibwirizwa shingiro ryahahora, bagasigurira ba bandi bagiye kwiyamamazaho gusaba amajwi, hanyuma bakabereka imigabo n'imigambi iri muri iryo bwirizwa shingiro rishaje. Nicyo gituma rero tuvuga tuti n'abandi bose bajya kwigisha oya bagenda basigura bati iyi ni oya, dutora oya kubera yuko ibwirizwa shingiro hariho byinshi ribuzemo byotuma tugumana ibwirizwa shingiro ryahahora. Ni ukuvuga rero ko byose bica mu migambi mu kwerekana ikirusha ikindi uburemere, ikirusha ikindi ubwiza. Hanyuma mu kibazo cya kabiri yabagize bati mbega mwebwe mukurikirana mu ishyirahamwe ryanyu mukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose? Yego cyane, twebwe dukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose kandi kanatsinda. Twebwe ntidukurikirana ugwaruka rwo mu migambi gusa, oya. Twebwe icyo tuzi ni uko abakiri bato hariho abari mu migambi, hariho n'abatari mu migambi. Abo rero bose nibo tugerageza gushikira kugira ngo dushobore kuba umuco, dushobore by'ukuri kubereka ingene imyifato yabo muri biringo eka ndetse no mu bihe biba bisanzwe. Yabajije kandi ati mbega intambwe mumaze gutera ni iyihe yotuma muhanura ugwaruka? Twebwe turamaze gutera intambwe kuko ni uko ugwaruka tubonana, ugwaruka dukorana, ugwaruka duhura nabwo, ni uko tugerageza kubabwira kuba bakiri bato. Kuba bakiri bato ni ikintu kimwe mu cyo ushobora kubaha ingufu mu kwiyumvira akazoza, ariko kandi ni ishobora kubabera intambamyi bibereke yuko hari icyo babuze cyangwa hari icyo badashoboye.
Uyu rero ni Albin Juvenal Habyarimana udushoreje iki kiganiro n'aya makuru. Albin Juvenal Habyarimana ayobora ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme. yaganiraga na Prosper Ntahorwamiye umuvugizi w'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi. Byari mu kiganiro muri Sanga, mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.radio.vo mu gisata muri Sanga. Mwese rero uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Andi makuru ni mukanya samoya n'igice. Murakarama.